Tashimi kumbandanya kumviliza Ijwi Amerika. Radio Ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu abari mu Burundi murakoze muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 na 41 hakurya ya Burundi mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi muri Uganda naho nyene turi yo ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro ikazi rero makuru yo kuri no mugoroba mbiye gushikirizwa na Diane nini nahazwe ndi muri studio ya gatanu mu Burundi abagize inama shinga amateka bagiriza indongozi za makomune atandukanye gusahura ubutunzi bw'igihugu abajejwe kubahana nabo bakabirabisha amaso gusa
uwo nawo banyuruje itunga rya leta kumushimira no kumukura mu kazi gusa aba bagiye gufungura bimwe yiba kuraba amaposte technique mukayatandukanya n'amaposte politike kugira ngo kigega cya leta gishobore kubomboka.
Uyu ni umwe mu bagize inama nshinga amateka y'u Burundi muri ano makuru muraza kumva n'abandi bashinga amateka bagize icyo bavuga kubagirizwa gusahura ubutunzi bw'igihugu. Kumugabane wa Afrika muri make muri Nigeria ubwoba ni bwinshi ko abana n'abagore barenga ijana bo barahitanywe n'insanganya y'ubwato bwibiye ejo kwa kabiri haramaze kuboneka ariko hari abandi bakirondegwa irondero irengero ryabo. Dusubiye gato muri Afrika y'ubuseruko president w'u Rwanda Paul Kagame yatashe urwibutso rwa genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu gihugu cha Latvia ni rwo rwa mbere rushizwe mu gihugu cyo mu karere k'Iburaya y'uburengerazuba. Ku nshuro ya mbere kuva Israel yatangura kwinjira muri Libani mu ntumbero yo guhasha umurwi wa Hezbollah ushigikiwe na Irani uno munsi zo mpande zibiri zagwaniye ku butaka bwa Libani. Doni jano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sasa. Reka makuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afrika neza na neza muri Nigeria aho ibikorwa byo kurondera abarenga ijana hatawuze irengero ryabo inyuma y'isanganya y'ubwato bw'ibiye ejo kwa kabiri bibandanya ubwo bwato bwarimo abagore n'abana bari bavuye mu birori by'idini basengeramwo ibindi reka ndabibaze mugenzanje ejo ni mukankusi.
Iyi mpanuka yabaye mu ijoro ryejo kwa kabiri ubwo ubwato bwari bupakiye abagenzi 300 bwaruhamaga mu ruzi rwa Nigeri nk'uko Abdullahi Baba Arah ukuriye ikigo cya leta gishinzwe ubutabazi muri Nigeria yabitangaje. Uyu muyobozi yongeyeho ko inkeragutabara n'abakorerabushake baturutse muri ako gace kahitwa Mokwa barokoye abantu 150. Mu itangazo Arah yavuze ko igikorwa cyo gushakisha no gutabara kigikomeje. Ismaila Umar uyobora ishyirahamwe ry'abakoresha amato I Mokwa yatangarije ibyo ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko amahirwe yo kubona barokotse ari make. Ni ku nshuro ya kabiri ibintu nk'ibi bibaye muri leta ya Nigeria mu mezi 18 nyuma y'uko abantu barenga ijana baguye mu yindi mpanuka y'ubwato. Umubare urengeje urugero no kuba ubwato butitabwaho uko bikwiye ni zimwe mu mpamvu hanini ziteza impanuka z'amato mu mazi ya Nigeria.
Ejo ni hagataho muri Djibouti naho abajejwe gutabara bariko barondera abimukira barenga ijana bo baguye mu ibahari ejo kwa kabiri nyene abari babatwaye mu bwato bukora mu buryo bwa magendu babategetse gusimbira mu ibahari ishami rya ONU ryitaho abimukira OIM mu mpfunyapfunyo ryemeza ko hari ibiziga bija byabonetse ejo ni.
Iryo shami ry'umuryango w'abibumbye OIM ryavuze ko imirambo 45 yabaguye muri iyo mpanuka yabonetse ejo kwa kabiri. Uyu mubare ugaragaza ko uyu mwaka 2024 ari wo mwaka wapfuyemo abantu benshi hakurikijwe imibare ya OIM y'abapfuye bambukiranya inyanja hagati y'uburasirazuba bwa Afurika na Yemen. Abandi bantu 154 bararokowe. Abo bari mu bwato bubiri bwari buturutse muri Yemen bwerekeza muri Djibouti. Bwarimo abagenzi bose hamwe 310 nk'uko OIM yabitangaje. Inavuga ko ibikorwa byo gushakisha no gutabara bikomeje gukorwa n'abashinzwe umutekano w'inkombe za Djibouti kugira ngo babone abimukira bataraboneka. Muri mwaka abantu babarirwa mu 100,000 bava mu ihembe rya Afurika bajya gushakisha ahari ubukungu bumeze neza mu bihugu byo mu Kigobe banyuze mu kiswe inzira y'uburasirazuba. OIM yasobanuye ko ari umwe mu mihora inyuramo abimukira benshi ku isi kandi ushobora kubateza akaga gakomeye. Abarusimbutse babwiye umuryango OIM ko bakuwe muri ubwo bwato bubiri ku ngufu mu nyanja nyirizina hafi y'inkombe za Obok umuji uri ku cyambu cya Djibouti. Ishami rya ONU rishinzwe abimukira ryavuze ko abarokotse bari mu ruhinja rw'amezi ane ariko nyina yarohamye. Abimukira benshi baca inzira y'iburasirazuba birangira bisanze mu gihirahiro bakorerwa urugomo muri Yemen igihe bagerageza gusubira muri Djibouti.
Tukivuga rero kuri ibi bya bimukira baca mu nzira za magendo abategetsi ba Tunisia naho uno munsi bataye muri yompi abantu 12 barimo n'uwambutsa abantu mu buryo bwa magendo yagize uruhara mu gutegura urugendo ruheruka guhitana bimukira 15 nyuma y'uko ubwato barimo bwibiye mu ibahari n'ubundi acari kumwe na mugenzi wanje Jean Mukankusi.
Umwe mu bashinzwe kurinda inkombe yavuze ko ubwato bwavugwaga ko butwaye abimukira bagera muri 60 bwarohamye hafi y'inkombe y'ikirwa cya Djerba giherereye mu majyepfo y'iburasirazuba bw'igihugu. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP biravuga ko ku ikubitiro abayobozi batanze umubare w'abagenzi 12 bapfuye, bose n'abanyatuniziya barimo abana n'umugore umwe. Nyuma abayobozi baje gusubira muri iyo mibare bavuga ko ari 15. Abayobozi kandi bavuze ko barokoye abantu 31 kandi ko bakirimo gushakisha abandi. Umwe mu barinda inkombe yavuze ko uwibanze mu bajyana abantu mu buryo bw'amagendo ndetse n'umugore we bari mu batawe muri yombi. Yongeyeho ko abayobozi bafashe imodoka 3, ubwato n'umutwaro w'amafaranga.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru agezweho ijya nino ku isi. Intambara ya Israel na Hezbollah, uwo murwi wa Hezbollah uvuga ko uno munsi watanye mu mitwe n'ingabo za Israel. Nibwo bwa mbere izo mpande zigwaniye ku butaka kuva Israel itanguye kwinjira muri Libani mu ntumbero yo guhasha umurwi wa Hezbollah. Uno murwi wa Hezbollah wo muri Libani twibutse kushigikiwe na Irani. Ejo ni Mukankusi atubwira rero ibindi ku by'izo ntambara ya Hezbollah na Israel.
Igisirikare cya Israel cyavuze ko ingabo zirwanira ku butaka n'amatsinda arimo modoka za burende bagiye kwifatanya muri operasiyo zo ku butaka muri Libani. Ni umunsi umwe nyuma y'uko Israel igabwaho igitero na Irani cyateje ubwoba ko haba hagiye kuba intambara yagutse mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati. Icyo gisirikare cya Israel cyavuze ko umuyobozi w'itsinda ry'ingabo za Israel yiciwe muri Libani. Kuri uyu wa gatatu, Irani yavuze ko igitero cyayo cya misile gikomeye yagabye kuri Israel cyari kigamije gukumira ubundi bushotoranye. Cyakora Israel na Amerika byasezeranyije kuzihimura. Same Kadir Hassan al-Asari yaracumbitse mu kigo cy'ingabo zishinzwe umutekano cya Palestina mu ntara ya Cisjordania yigaruriwe ubwo yahitanwaga n'ibimanyu bya misile byaguye mu gitero cyo kwa kabiri. Umutwe wa Hezbollah wavuze ko wasakiranye n'ingabo za Israel mu mujyi wa Marun el-Ras wo ku mupaka kandi yashubije inyuma abasirikare mu yindi mijyi yo ku mupaka. Uyu mutwe wavuze ko barashe kandi ibisasu bya roketi ku birindiro bya gisirikare biri imbere mu gihugu cya Israel. Umuyobozi w'urwego rw'itangazamakuru wa Hezbollah, Mohammad Afif, yatangaje ko urwo rugamba rugize icyiciro cya mbere kandi ko uyu mutwe ufite abarwanyi bahagije, intwaro n'amasasu bihagije kugira ngo basubize inyuma ingabo za Israel. Ntacyo Israel yahise ibivugaho.
Ijwi rya Amerika, makuru yose muhejeje kumva n'ayandi abagezeho ku migabane itandukanye yani no ku isi. Mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio truvewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tunyarukira ahakorera inama nshinga mateka y'Uburundi mu Kigobe. Mu Burundi abagize inama nshinga mateka bagiriza indongozi z'amakomune atandukanye y'ico gihugu gusahura ubutunzi bw'igihugu. Abafashwe basahuye ubwo butunzi akenshi ntibahanwe nk'uko bamwe mu bashinga mateka bavyemeza babivugiye mu bikorwa barimwo uno munsi vyabereye aho bakorera mu Kigobe. Ibindi kuri no nkuru na Thierry Ndayishimiye.
Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano niwe yari yahamagajwe kwishura ku bibazo bihanze igisata c'amakomine ku bijanye n'ubutunzi ndetse n'ibindi bikorwa bihakorerwa. Ibyo bikaba birimo ingene bashiranye inzego n'uko bazikurikirana. Nk'uko biboneka muri raporo y'imigwi yo mu nama nshingamateka mu bibazo bihanze menshi mu makomine, harimo kuterekana ingene amafaranga ya komine akoreshwa, kudatanga inyemezabwishu ijanye n'ibyakozwe, ubusuma bwa bamwe mu ndongozi za komine no kudakora kurikiranwa mu byabajijwe ubushikirangandi bujeje intware yo hagati mu gihugu harimo ico bagikogwa kubategerezwa gutunganyiriza abanyagihugu komine barongoye umushikirangandi w'intware yo hagati mu gihugu n'iterambere rusangi Martin Teretse yishuye ko batakoze neza babogozwa mu mabanga abandi bagahabwa ibindi bikogwa muri leta ahani abashinga amateka bahera babaza umushikirangandi Niteretse yari yatumiwe kuri uyu wa gatatu impamvu badahabwa ibihano bikwiriye kuko harimo n'ababa bagize uruhara mu gusahura komine
mu byo bategezwa gukoresha bagasanga ntabyo bafise ntabyo bashoboye gukoresha kugira ngo byo kuri byerekane uko amafaranga ya komine yakoze jende bazinone cyo nico cyari gihano kibereye aho usanga nk'umuntu yibye igitoke cyangwa aranduye umwumbati wa Murundi akaja gupfungwa uwo nawe abanyuruje itunga rya leta kumushimira no kumukura mu kazi gusa baba bagiye gufungura bimwe yiba hanyuma kandi kumuhindurira amabanga naroye asika akora bya bindi nyene
rero komine simusantere komine sikontaburi nabantu batari bake mbere n'umwene gihugu dusanga afise nk'uruhara
abo bashinga amateka babandanya bavuga ko bafise impungenge no kuri abo barongozi mu makomine kuko bashobora kuba hakoreshwa mwana wa mama kumbo za politike mukubayo mabanga
ahoho ni kubera iki muhereza kazi abadafise impamya bushobozi bw'ibyo baje gukora ubwo nivyo babipa kuri kaka mwana wa mama gasanga bahaya kazi abatabishoboye kandi hari habari babishoboye bahari kuraba ku amaposte technique mukayatandukanya n'amaposte politike kugira ngo igihugu cy'ukuri kironka abakozi babikwiye kuko baba bariho
kuri ibi bibazo umushikirangandi w'intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere rusangi Martin Teretse yari yitabye inama nshinga amateka yasiguye ko abo binani
ibibazo bijyanye n'ibi by'indero aho dushobora gusanga umuntu yakuzaniye diplome kandi ugasanga iyo diplome arayifise yerekana ko yize ibi n'ibi ko ari umuhinga muri byo yanyuza ni ku kazi misiritera iyo dusanze umuntu atabye ashoboye baramusezerera hariho abasanteri n'ibyo bakoze amakosa ajyanye no konona d'infaso notoire kandi d'infaso premedite tutashobora kwihanganira n'abandi rero bagize utwerere muvezo gestion cyangwa muvezo apreciation abivye twarabishuje
ku bijyanye n'uko ikibazo cyo kwegeranya ubutunzi bwa komine cotorega umuti ubushikiranganje bujeje intwaro bwamenyesheje muri iyo raporo ko hateguwe uburyo bushasha buzokoreshwa bwo kwifashisha ubuhinga bwa none mu kwegeranya amafaranga ya komine atamuntu yafashe mu minwe abashinga amateka bakibaza ukuntu bizoshoboka kandi Burundi buhanzwe no kutagira umuyaga nkuba ukwiye ndetse menshi mu makomine yo mu ntara ya Ruguru harimo n'ayatagira umuyaga nkuba
iyi digitalization ego inyishu yariyo izoshoboka gute mu gihe atamatara dufise akwiye mu makomine yose ndetse no ngaha mu gisagara tuyafise agenda chikagurika sinzi yuko dushobora kuba dufise dushobora kuronka amatara wa santosa hanyuma ikintu cya kabiri azi neza yuko dufise umuvuduko kwa internet nawone udashoboka uri hasi cyane
umushikiranganje Martin Teretse yishura kuri ico kibazo yasiguye uko biriko biratunganywa mu kubitorera inyishu
hari ingomero zigomba zugurugwe umuyaga nkuba wiyongera kuri dufise kabuseze igomba yugurugwe vuba kugira muri umuyaga nkuba ushigushigwe muri sirikwi hariho n'izindi ngomero ziriko zirubaka zigeze kugera ruhagije jiji murembwe none igeze kure umwe tatwa bamaze kubona ikibazo aho kiri burya tuse amarezo ashaje cyane
amakomine yagendewe n'imigwi ya maho y'abashinga amateka mu byijejo harimo intwari ibereye imigambi y'igihugu n'ubutunzi hijya no hino mu gihugu harimo Ngozi Kayanza Kayogoro Kirundo Makamba na Rutana abashinga amateka basaba ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu gukurikiranira hafi abakozi muri komine baba barangije manda yabo cyane bakuwe mu mabanga kubanza gutanga raporo igaragara neza ku bamusubiriye kugira ngo ntihabeho gutana kamakosa Thierry Ndayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali
Thierry Ndayishimiye urakoze tukivuga ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika president w'u Rwanda Paul Kagame uno munsi yatashe urwibutso rwa genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ruri mu isomero ry'igihugu cha Latvia aho ari mu rugendo rw'iminsi itatu rwo rwibutso ni rwo rwa mbere rushizwe mu gihugu cyo mu karere k'Iburaya y'Iburengerazuba avugana na mugenzi wacu Venus Tashimiyimana umushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'andi makungu Olivier Nduhungirehe yagarutse ku gisobanuro cy'urwo rwibutso
bisobanuye byinshi kubera ko nk'uko mubizi Rwanda rwashyizeho inzibutso zo kwibuka inzirakarengane za jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ndetse no mu bihugu by'amahanga. Izo nzibutso rero zigamije kugira ngo dukomeze kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, ari nako twigisha amateka y'icyo cyaha, amateka y'iyo Jenoside kugira ngo ntizongere kubaho ukundi. Rero uyu munsi hakaba hatashywe urwibutso mu kinyo cya Latvia, bikaba ari ibintu bikomeye kubera ko ari rwo rwibutso rwa muri aka karere k'Iburayi y'Iburasirazuba. Rero bikaba bizatuma abanyarwanda n'abanyaratiriya cyane cyane urubyiruko biga bagasobanurirwa ayo amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi ku rwibutso. Rero bikaba ari ibintu twishimiye.
Mbese uretse kuba ari rwo rwibutso rwa mbere rushyizwe aho ngaho mu kimwe mu bihugu byo mu Burasirazuba bw'u Burayi, mu bundi Burayi bwo ibihugu bifite inzibutso nk'izo ni ibihe?
Ni byinshi. Igihugu gifite inzibutso nyinshi n'u Bufaransa bugeze ku nzibutso 16, ariko hari n'Ububiligi, hari Ubuholandi, hari Ubwongereza, Ubutaliyani, hari Ubudage, Ubusisi, ndetse no ku mugabane wa Amerika y'Amajyaruguru naho hakaba hari inzibutso muri Amerika no muri Canada.
Kugira ngo urwibutso nk'urwo rwubakwe mu gihugu kanaka, hari amasezerano u Rwanda rugirana n'icyo gihugu kugira ngo bigerweho bifata iki, binyura mu zihe nzira?
N'ubusabe bwa guverinoma y'u Rwanda ibinyujije muri za ambasade nkuru urwibutso rwasabwe na ambasade y'u Rwanda mu Burundi, kuko n'ihagarariye u Rwanda mu gihugu cya Latvia.
Umuhango wo gutaha urwo rwibutso warimo perezida w'u Rwanda Paul Kagame, wabaye perezida wa mbere ukoreye uruzinduko muri icyo gihugu cya Latvia. Mbese mbwira, kugirana umubano na Latvia bimariye iki Afurika, bimariye iki u Rwanda?
Urakoze, uruzinduko rw'ingirakamaro kuko nkuko narimaze kubivuga hari urwibutso rwatashywe, ariko hakaba hari n'imishyikirano yagiranywe hagati y'abaperezida bombi, perezida Edgar Rinkevich wa Latvia ndetse nyakubahwa perezida Kagame akaba yagiranye n'ibiganiro na minisitiri w'intebe Erika Sidete na perezidante w'inteko ishinga amategeko madamu Daiga Mierinya. Rero baganira ku mubano w'ibihugu byombi, aho hari ubutwererane mu byerekeye ubuhinzi, mu byerekeye ikoranabuhanga, ndetse tukaba duteganya kongera kuteza imbere kurushaho.
Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, Latvia.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, iyo mumvise aka kazi kimuca mumenya ko tugiye kubabwira ibivugwa mu matora ya Amerika. Asigaje iminsi 33 gusa, rero mu minsi 33 abanyamerika batwije ibisabwa n'amategeko bazotora perezida wabo wa 47. Muri ano matora y'uno mwaka, vice president wa Amerika Madame Kamala Harris azoba hagarariye abademokrate, Donald Trump nawe yahoze ari perezida wa Amerika azoba hagarariye abarepublika. Imbere yuko Kamala Harris atorwa nk'umukandida w'abademokrate, ibipimo bifatiye ku vyumviro vyerekana ko hafi kimwe cya kabiri cy'abatora bose batari bishimiye ngo bashigikire President Joe Biden, eka ntibari banashigikiye Donald Trump. Mu kwa kane kuno mwaka, umenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Jeff Swickard yagendeye umwe mu birabure bakomoka muri Amerika amubwira ko atazotora kubera atari yishimiye abakandida w'ico gihe bari Donald Trump hamwe na Joe Biden. Abademokrati bamaze gusubiriza Joe Biden na Kamala Harris, umenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika mu Cyongereza Scold yasubiye kugendera uwo mwirabure amaze niba yarahinduye ivyiyumviro vyiwe. Inkuru irambuye yashizwe mu Kinyarwanda na Themistocle Mutijima.
Lebani Seyumu n'umugabo w'umunyamurava.
We're gonna leave at Rotoran for a few minutes.
Akora amasaha menshi aho ayoboye kompanyi ntoya y'ubwikorezi bw'imizigo ifite amakamyo atatu akora ingendo za kure. Yaje muri Amerika we n'umuryango we bahunze intambara yashyamiranyaga Ethiopia na Eritrea mu mwaka w'2000.
Birukanye abantu mu gihugu cyabo, ibyo biteza ibibazo byinshi mu miryango myinshi. Kugeza na n'ubu imiryango myinshi yahungiye muri Amerika.
Lebanon yibona nk'umuntu utsimbaraye ku bya kera haba mu mibereho n'ibijyanye n'imisoro kandi ashyigikiye cyane uwahoze ari Perezida Donald Trump.
President Trump was in power.
Igihe Perezida Trump yari ku butegetsi, byasaga naho ari byiza mu bushari. Isoko ryari rimeze neza, amahirwe y'akazi yari menshi, kandi abantu bari bafite icyizere cy'ejo.
Ubushaditsi bw'ubwikorezi bw'amakamyo bwugarijwe n'ibiciro bihanitse by'igitoro, kandi avuga ko nyirabayazana w'ibyo ari Perezida Joe Biden.
Right now, unfortunately,
kuri ubu ikibabaje ni uko ibiciro by'ibitoro birimo gutumbagira. Litiro hafi enye z'amazutu zigura hagati y'amadolari atanu n'atanu n'ibice mirongo itanu. Ibyo bigatuma ubucuruzi butacyunguka na busa. Kandi nk'uko ubizi, ubwikorezi nibwo mutima wa Amerika. Hafi 70% by'ibicuruzwa bitwarwa mu makamyo nk'iyi.
Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku isi birahindagurika cyane kandi bikagenwa n'urunyurane rw'impamvu nyinshi. Lebani we ashimangira ko wahoze ari Perezida Trump iki kibazo agifitiye umuti.
Trump
yatweretse uburyo byakorwa. Wishakamo imbaraga ukazihingamo hanyuma ubundi ugahatana. Urabona ubu ntitugishaka kuvumbura indi mitekerereze.
Abademokrate nka Fatuma Tabaribo amahitamo muri aya matora bayabona uguhabanye n'ibyo. Uyu yaje muri Amerika afite imyaka 11 y'amavuko, aturutse mu gihugu cye cy'amavuko cya Sierra Leone. Nyuma yo gusoza amashuri ye mu bijyanye n'amategeko, yagiye gutura muri leta ya Maryland, aho akora mu bijyanye n'ubuvugizi n'amategeko agenga bimukira.
Indoto zanjye zari ukuzagira akazi gatuma nkorana cyane n'abaturage, kandi ntibimbuze kubona ibya nkenerwa bihagije ngo mbeho neza.
Fatmata ni impirimbanyi ikomeye y'uburenganzira mboneragihugu, uburenganzira bw'abagore n'abimukira. Mu matora yo mu kwa 11 azaba ashyigikiye Kamala Harris.
Tekereza ko Vice Perezida Kamala Harris ari umuntu w'abantu. Ni umuntu dukeneye muri iki gihe ngo turwanye ivangura riri muri iki gihugu.
Ariko kandi afite impungenge mu gihe Trump yaba yongeye gutsindira ubuperezida.
The black community is being hurt more by the illegal aliens, 16, 17 million. They're taking your jobs.
I am scared.
Mfite ubwoba. Ubwoba bw'abimukira bwasubiriye kandi. Ubwoba bw'abiyahura n'abantu b'imvange burimo kongera kugaruka. Kandi rero biragoye ko mu gihe umuntu uyoboye abandi ari we ubirangaje imbere n'undi wese ntacyo yikanga.
Avuga ko hagendewe ku byahahise abimukira batubahirije amategeko bazagirwaho ingaruka n'umugambi wa Trump wo kwirukana muri Amerika za miliyoni z'abadafite ibyangombwa.
Iyo bagiye mu ibazwa baba bakurikiza amategeko, nyamara barafatwa bagafungwa, ndetse hari abagiye birukanwa mu gihe batabaga bakwiye kwirukanwa.
Fatumata avuga ko nubwo ibipimo by'ubukungu bihagaze neza hari benshi bakigorwa n'ubuzima.
We look at the numbers and the numbers
bari hagaze neza, ariko hari abantu batarimo kuboneka tugatekerezaho kenshi. Banyakagizi bahemberwa isaha, abantu bayo bari imiryango ibiri cyangwa se itatu ibana mu nzu imwe. Itandukanira hanini ni uko abaherwe bagize nka 0.1%, ariko bazikubira amafaranga yose twabasigaye tugahangayika n'imutora Trump. Kandi igihugu ikigeze cyubakwa muri ubwo buryo. Amerika yabaye Amerika ibikesha akazi k'abanyakabyizi bakoreye iki gihugu, icyo cyubatse Amerika.
Ibyerekezo bibiri bihabanye kuri Amerika, amahitamo abiri ahabanye ku hazaza.
Temistocle Mutijima urakoze. Tukivuga rero ku vy'amatora ya Amerika, Tim Walz yagenywe kuzohiganwa nka Vice President mu gihe Kamala Harris ariko yitoza amabanga y'umukuru w'igihugu yogira amahigwe agatorwa, hamwe na J.D. Vance we azoserukira aba Republicane mu mwanya wa Vice President. Baraye bakoze ikiganiro mpaka kuri televiziyo CBS ku bibazo bitandukanye birimo ubutunzi, igisata cy'amagara y'abantu, abimukira, intwari ibereye na demokarasi. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Laurence Hakizimana ba mu gisagara cya Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amubaza kungene yabonye ico kiganiro c'abo banyepolitiki babiri.
utaburazi nk'ivyabaye ejo urabona neza yuko umwese yaje yiteguye yiteguye ico shaka gushikiriza abanyagihugu nibaza ko umwese muri bo bakishitseko na cyane cyane ko twarabonye yuko ivyerekeye ingene baharira warabona yuko koko ameze nk'abahana ijambo ni ibintu tutari tumenyereye turavye vyaheruka hagati ya Kamala na Trump ku buryo je novuga ngo vyarashimishije kubona abantu bashobora guharira mugabo bataraza baracananamwo bavuganira batukana canke bavugana ibintu bidashimisha vyari vyiza ko tubona ko abantu bashobora ivyiyumviro bitomoye umwe wese agasigurira ahagaze
abo bategetsi ko ariyo rero baragize impari ku bibazo bitandukanye ikintu mubona gihambaye cyane rwose JD Vance vice perezida yagenwe mu mugambwe w'aba republika kugira ngo azafashanye na Donald Trump mu matora yimirije mu kwezi kuza ikintu mubona gihambaye yashikije ku bwanyu ni iki
ko yashoboye kwerekana ko ashikiye Trump ivyiyumviro vyiwe arabitomora neza na cane cane kuvyerekeye ubutunzi uravye ingene yashoboye gusigura yuko mu kudugiza amatagisa ibintu biva hanze n'ukundi kugira bashobore kuronka amahera yo kuriha ibintu bazohora bagomba gukora ibi warabona koko yaje yiteguye kugira ngo ashikirize ciyumviro yashoboye warabona ko mu ntango ashaka yamera nk'ugushaka gutsinda guharira bariko baragira mugabo mu mpera byarahindutse abatangiye kubyerekeye iby'ukurondoka iby'amagara y'abantu n'ibyindi warabona ko vyaciye bimunanira gatoyi
hanyuma vice perezida yagenye n'umugambwe w'aba demokrat Tim Walz ku bwanyu ikintu yashikirije gihambaye n'iki muri izo mpari
ewe yashikirije ikintu gikomeye rwose mu ntango yatanguye afite ubwoba kugira ngo kubera ataramenyereye guharira cyane atamenyereye guca imbere y'abantu rwose mugabo ku buryo yatanguye kuvuga umengana n'ubwoba na cyane cyane bahereye ku bintu by'ubutunzi basanzwe atari cyo kintu bakomeye ko cyane mugabo mu nyuma yashoboye no kuri gutomora neza na cyane cyane yatanguye kuvuga ibyerekeye amagara yashe yaravuze neza rwose urabona ko avyumva neza arashigikira nk'uko nyine Kamala ashaka ko biba ukabona nyine ko ari ibintu avuga bivuye ku mutima na cyane cyane ageze ivyerekeye ivya demokrasi yabishitse ko warabona koko yuko ari ikintu kiva ku mutima kandi yemera kandi yagaragaje ubuntu ushaka guca hagati nasha ubu abantu bateragera aho bahagaze basigaye ari bake cyane ntibarenga 3%. Urumva rero ibyo byimbere yashobora kwerekana ko abantu b'abarepublike b'abaindepanda n'abandi ko boza bakamushigikira uku kuntu yavuga urabona ko aribo ariko ararondera kukwega cyane
muvuga iki ku kibazo cya nyuma abasana baheje ko cerekeye cyane cyane ibyabaye mu kwezi kwa mbere itariki 6 igihe perezida Trump yahakana ivyavuye mu matora
ibigize ibintu n'ibintu nibaza ko ariho novuga ko fence vyamananiye gatoyi kuko kunaigwa kuvuga yuko Trump yatsinzwe mu matora y'2020 n'ibintu vyatumye abantu benshi urabuka kuvuga uti upfu ushikira umuntu kubera n'umuntu ushikiye n'aba ariko arabesha cyangwa umushikira kubera bavuga ukuri ako kantu karamuciyemo gatoyi vyamunaniye kwavuga ati ego ni koko Trump yaratsinzwe hama ica kabiri abantu iyo bariko bararondera ibintu vya demokrasi ni ikintu gikomeye cyane ngaha iyo rero umuntu adashobora kwerekana yuko koko demokrasi amatora yemeje kuba bazoyakurikiza kandi bakayemera ushitangura kwibaza uwariko aragomba gukwega ngo atse arondere wa maci uwariwe
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nuko rero ni ngaha duce dusozera amakuru yacu y'uno mugoroba ariko imbere y'uko duhanagahindukira ngende ndabibukije ko hasigaye iminsi 33 gusa kugira ngo abanyamerika bakwije ibisabwa n'amategeko batore president wabo wa 47 ano matora ku ruhande rw'abademokrate azobahagarariwe na madame Kamala Harris asanzwe ari vice president wa Amerika ku ruhande rw'abarepublike naho azoba arimwo Donald Trump yahoze ari president wa Amerika kwarondera kwitoreza ikindi kiringo nyuma yaho yaviriye ku butegetsi bitandukanye bijanye n'ano matora ya Amerika asigaje iminsi 33 mushaka kuja ku rubuga rwacu rwa wezi 3 akaburungu radiyacu vewa akaburungu kome murahasanga urupapuro rudasanzwe rwanditse ko ibijanye n'ayo matora hariko ama video hariko amafoto hariko ibasigurira vyose ingene amatora ya Amerika agenda kuva abakandida bagitorwa kugira ngo biyamamaze ku ruhande rw'imigambwe yabo gushika bemezo nk'abakandida b'imigambwe gambwe izohagararira ayo matora murakwitizaho rero akajisho murabizerekeye ayo matora ninga duce dusozerera makuru no mugoro wa makoze kudutega biri bakoze abo twari kumwe mu hinga bw'ivyuma Nadia Tahana engineer bakoranye kuri micro ya Lidiane Nahazwe kwizina gye bagenzi banje bose ndabike banure ndabipfuriza kubandanya muranigwa mu vyo muri mwo vyose abari aho bwamaze kwira ijoro giza aho utarira namwe umunsi mwiza.